Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije bwakeye neza bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Iyo umuntu yakoze igikorwa akabona abashimiye cyane cyane n'inzego nka Rubyazi n'Inyamashingamateka, wenda ariko kumenyekana yuko igikora ari abikurikirana, iyo wabikoze neza urahita ugashimirwa.
Uwo ni Bwana Petero Claveri Mbonimpa, impirimbanyi mu burenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi, avuga ku gihembo yarayahawe n'ishyirahamwe rigizwe n'abashingamateka ba Walloni Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi. Ishami rya ONU ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO rirashishikariza Abanyarwanda guhinga bya kijyambere. Izo ni zimwe mu nkuru tubagezaho mu kanya. Zirabanzirizwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, waramutse neza.
Baramutse Jenny, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi rya Amerika. Leta y'Uganda imesha ko izokwaka uburenganzira bwo gukora canke ikazofunga abamesha makuru bazotangaza amakuru yamamaza ibikorwa by'umugambwe utavuga rumwe na leta witwa FDC. Kuva habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, amatora yatahukanywe na Perezida Yoweri Museveni, haragaragaye gutana mu mitwe hagati y'igipolisi hamwe n'abatavuga rumwe na leta. Ejo ku munsi wa kane wari umunsi abategetsi n'abanywanyi w'umugambwe FDC bari bategekanije kujya mu myiyerekano yo gusaba ko hasubira gusuzumwa ibiharuro byavuye mu matora. Abapolisi benshi bari bameze magabo mu barabara y'i Kampala kugira baburizemwo iyo myigaragambyo. Gushika ubu umukandida akaba ari umukuru w'umugambwe FDC Kizza Besigye aracacungerewe n'abapolisi ahaba. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru ejo kuwa kane yaratunganije ikiganiro ku bamenyesha amakuru, aho yatangaje ko ibinyamakuru bibujijwe gutangaza ibikorwa by'umugambwe FDC, ibiganiro byawo ku bamenyesha amakuru hamwe n'ibindi bikorwa uwo mugambwe ukora. Muri Nigeria, igisirikare cya Nigeria kirwanira mu mazi camenyesheje ku munsi wa kane ko abantu bitwaje ibigwanisho bagavye igitero ku vyuma biri mu ibahari ry'ikompanyi y'Abanyamerika yitwa Chevron yimbura igitoro mu ntara ya Delta. Ico gitero catumye hawe ubwoba ko hagira hasubire kuba intambara muri leta ya Delta yigeze kubamwo imigumuko y'abanyagihugu mu mwaka w'2009. Basaba ko bohabwa ku butunzi buva muri ico gitero cimburwa mu ntara yabo. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria kirwanira mu mazi Chris Ezekobe yabwije Ijwi rya Amerika ko atawahasize ubuzima, amenyesha ko atamakuru afise nimba hari byononekaye muri ivyo vyuma. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yatangaje mu kwezi guheze ko leta yiwe igiye guhagurukira abakora ibitero ku mahinguriro y'ibitoro nk'uko ariko ararwanya umugwi w'intagondwa wa Boko Haram. Muri Kenya, abakozi bajejwe gutabara i Nairobi baratoye uwundi muntu yarokotse mu bisigarira vy'inyubakwa yasambutse haraheze hafi indwi. Abantu 226 nibo bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bibomoke vyabasidukiyeko. Pius Masai ajije ibikorwa byo gutabara yabwiye abamenyesha makuru ejo kuwa kane ko umufasoni batoye agifatiwe mu bisigarira by'inyubakwa yasenyutse. Masai avuga ko umufasoni ari muzima. Ku munsi wa kabiri abajejwe gutabara barakuye umwana w'umwaka umwe mu bisigarira by'inyubakwa yasenyutse inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi. Abantu 135 baramaze gutabarwa, abandi batari bake irengero ryabo ntiriramenyekana. Abategetsi bagabishije ko batiteze gutora abandi barokotse. Mu gihugu cy'Ubwongereza, igisagara cya Londres mu Bwongereza gishobora kuzotwarwa mu misi iri imbere n'uwamuka mu idini rya Isilamu. Ibiharuro byagaragaye ejo ku munsi wa kane byerekana ko wahoze ari umushikiranganji muri leta y'Ubwongereza Sadiq Khan ariwe ari ku isonga mu matora y'uwuzorongora igisagara cya Londres ari karaba. kane afise amamuko mu gihugu cha Pakistan abahurikiye mu dini ry'aba Islam mu Bwongereza bamyesha ko mu gihe yotsinda ayo matora bokoroherwa mu kuronswa imisigiti tari mike yo gusengeramwo hamwe n'izindi nyubakwa zifasha abo muri iryo dini rya Islam mu Bwongereza. Abarwanya leta ya Syria bamyesha ko indege zikekwa kuba iza leta canke iza barusiya zagavye igitero ku nkambi y'impunzi iri hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Turukiya. Ico gitero cabaye nyuma y'amasaha make abategetsi b'Urusiya n'aba leta ya Syria bamenyesheje ko bahagaritse imirwano. Abantu bashika 30 nibo bavugwa ko basize ubuzima, abandi barenga 10 barakomereka muri ico gitero cagabwe kuri iyo nkambi y'impunzi yarimo abantu barenga 200 iri ahitwa Kamuna mu buraruko bw'intara ya Idlib. Ishirahamwe ry'abahongereza rifise icicaro muri Syria ryishinze kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka muntu ryo rimenyesha ko abapfuye ari 28 barimwo abagore n'abana, ariko rimenyesha ko igitigiri c'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru y'ico. Bamenyesha kandi ko misile zibiri arizo zatewe kuri iyo kambi. Aho umunyagihugu afise ubwene gihugu bwa Australia kekwa kuba ku rwego rwo hejuru mu binjiza abarwanyi mu mugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu yarishwe mu gitero c'indege za leta z'umwe za Amerika muri Iraq. Mushikiriza manza mukuru wa Australia George Brandis yabwiye ibinyamakuru ejo kuwa kane ko uyo mugabo yishwe yitwa Neil Prakash yavukiye mu gisagara ca Melbourne muri Australia.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Nshuti rero, hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook ijambo ni Radio Yacu. Noneho amakuru mu karere k'ibiyaga bigari, duhere mu Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa n'ubuhinzi FAO ryaraye rihuje inzego zinyuranye za leta, imiryango itari ya leta ikora mu bijyanye n'ubuhinzi, hagamijwe kureba uko abakora umwuga w'ubuhinzi mu Rwanda bakora ubuhinzi bavana mu bukene bakiteza imbere. Inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye.
Impuguke mu by'ubuhinzi zahuriye mu nama i Kigali zivuga ko abahinzi bagomba guhindura imihingire yabo kugira ngo bave mu bukene. Izi mpuguke zitanga ingamba zafasha abahinzi kurushaho kuzamurwa n'umwuga wabo. Izi mpuguke zigira inama abahinzi gukorana n'ibigo bitanga ubwishingizi ku buhinzi n'ubworozi, ndetse bagahuza ubutaka bwabo kubafite ubutaka butoya kugira ngo zabanki zibafashe kubona inguzanyo. Uyu ni Bwana Ndabamenye Teresi Fore ushinzwe ishami ryo kongera umusaruro no kwihaza mu biribwa muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Umuntu ugiye muri business y'ubuhinzi igomba kongera umusaruro ku bwinshi kandi kinjiza amafaranga, yagombye no kwinjira mu bwishingizi. Ibyo ngibyo bizajya bifasha kugira ngo ikibaye ikibazo kivutse habeho uburyo uwo muturage yatabarwa areke guhomba. Hari ibishobora kuba bitaduturutseho nk'uko mwabivuze, ni ibijyanye n'imihindagurikire y'igihe. Ibyo rero nibyo tuvuga ngo abantu bose nk'ubutumwa natanga bakwinjira muri gahunda ya business yo kugira ngo bongere umusaruro ku bwinshi no mu bwiza, bakagombye kujya begera n'ubundi ibigo by'ubwishingizi kugira ngo bakorane.
Kugeza ibi bigo by'ubwishingizi biracyari bike mu Rwanda, naho biri kandi byishingira abahinzi bafite imishinga minini. Abahinzi baciriritse ntibaramenya uburyo bagobokwa mu gihe bahuye n'ibihe batari bateganije. Aba ni bamwe baganiye n'Ijwi rya Amerika, imyaka yabo yangijwe n'udukoko none ubugarijwe n'inzara.
Dufite ubukene burenze urugero. Kibazo nubwo tukubwira ngo twahinze ibishyimbo, ni ukuri byagiye urusimba neza neza. Nimbaruka sazonye turahinga imyumbati, imyumbati irakobana ntigejuru nayo ikazaho zanda z'umukara mu bishyimbo, mu bunyobwa, mu bahinga amashaza n'iyo myumbati, kandi hanene cyane cyane imyumbati niyo yaturengeraga.
Hanyuma si ubwo bizagira ingaruka ki mu mibereho yanyu?
Ingaruka ni inzara nyine nta kundi.
Abahinzi basabwa guhuza amasambu yabo mato kugira ngo babashe guhinga ubutaka bugari, ndetse babone n'uburyo bakwegera ibigo bitanga ubwishingizi. Uganda bamenye ho muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi asaba abahinzi gukorera hamwe.
Utwa dusambu duto ntabwo tuzagumya kuba dusambu duto. Ubu ngubu twashyizeho gahunda yo guhuza ubutaka. Abahinzi bashobora guhinga ibirayi bakabihinga muri amasambu mato bafite, ariko n'ubundi bakongera umusaruro kandi bakaba bashyira wa musaruro wabo mu bwishingizi. Abantu bishyize hamwe mu gihingwa kimwe bagahuza bwa butaka bwabo, biroroha kugira ngo na wa wundi uzaza muri bwa bwishingizi azabone ibintu bigaragara byo kugira ngo babashe kwishingira.
Nubwo ibigo byishingira abahinzi bitaraba byinshi mu Rwanda, ariko hagenda haboneka amabanki atanga inguzanyo mu buhinzi. Banki y'abaturage ikorera hirya no hino mu Rwanda, nimwe muzifasha abaturage kubona inguzanyo. Bwana Rugira Laurier, ushinzwe ishami rishinzwe ubuhinzi muri Banki y'abaturage y'u Rwanda, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu bataratangira kubona bishingizi mu buhinzi, ariko bagerageza gufasha abahinzi gusa bagafasha abafite ingwate.
Nta isuzu gihari gihamye cyo kuvuga ngo turagabanya izo ngaruka z'ibihe bigenda bihinduka mu Rwanda. Asiyansi ngo ntabwo turayibona ama kampani ya asiyansi duha asiyansi y'abo bantu yasira ibintu by'ibihe. Ntayo tukibona ngo ntaraboneka ubu ngubu. Tumusaba ubutaka, tumusaba inzu yayifite.
Ariko abahinzi twavugaga muri inama nyine bagomba kuzamurwa, bo bagira amahirwe yo kubona inguzanyo mu mabanki.
Igihe bishyize hamwe abahinzi, kuko bishyize hamwe bagira imbaraga, bashobora kubabona inguzanyo. Ariko rero kuye muhinzi ari wenyine adafite ingwate, adafite, biragoranye.
Mu Rwanda abantu bangana na 90% nibo bakora umwuga w'ubuhinzi. Uyu mubare ni nawo ugaragaramo abaturage benshi bugarijwe n'ubukene. Imibare yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare umwaka ushize cyerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 16.3% bugarijwe n'ubukene bukabije, naho abagera kuri 39% bakibarirwa munsi y'umurongo w'ubukene. Impuguke mu by'ubuhinzi zigasaba abahinzi guhindura imikorere kugira ngo abahinzi nabo bibone mu bifite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri inkuru. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Jean Baptiste Bagaza wabaye perezida w'u Burundi witabye Imana hejo bundi kwa gatatu, kuva akiri muto yari umwana uciye akenge. Icyo bamwibukiraho mu muryango we ni uko mu gufata ibyemezo ikimenyane kidakora. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yageze muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi aho Bagaza avuka, nuko adutegurira inkuru.
Jean Baptiste Bagaza agatatu umuryango w'abana 9 dushite mu rugo avuka ngo ari ku mutumba murambi zone ka Jondi komine ya Rutovu, twasanze nshuti n'abagenzi bari bagandaye. Muri bo harimo umukuru we umutamenye imyaka 86 azwi ku izina rya Nzakaha Evariste. Hagati yawe na Bagaza haca abana 5 nawe yatubwiye ibyaranze muri umuna we kubera ko yakuza abona.
Aho rero Bagaza avutse imwe yaragira inka kuri leta mbirigi, baraza kumutora ngo ajye mu ishuri. Data aragomba kwanga, nanjye nari maze gukura ntoya mureke ajye kwiga. Agiye mu ishuri kuva mwaka wa mbere bityo mwaka wa 5 yama wa mbere, ageze ko bakura ku nkuru nasiyonali abo wa mbere.
Jean Baptiste Bagaza umuryango we bavuga ko yari umuntu yavuga make mu buto bwiwe. Igitabu nicyo cyari cyaracitse umugenzi we Mfamfe.
Yari umuntu w'umujinya, umujinya rwose. N'abantu babigime baza kumuramutsa ntiyabereko. Ahubwo mama aramutuka ati ngira ngo nta n'umugore uzokwabira, we ntuyaga n'abakobwa, ntuyaga n'iki. Yigumira ku gitabo gusa. Niyo yaje mwikonje mu kisi ngo amwekuragire inka yamazengana igitabo mu minwe.
Jean Baptiste Bagaza yaratse guto mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aheje amashuri yisumbuye yaronse uburenganzira bwo kuja kwiga mu makungu, ariko se wiwe ibyo ntavyo yashaka. We yifuza ko ataha mu Rutovu maze akaja kuba umwigisha. Aho hose yanka ko aja kwiga hanze kubera ko yanka kwisopa amafaranga kumugura costume azokwambara agiye gufata indege.
Akora ikibazo cyo kujya hakurya ataravyanga. Oya ngo ntabwo umwarimu kandi byageze uko nyine. Ntoya arazi ubwenge kumwe wankura mu ishuri yende ushobora kumukura mu ishuri.
Kwikesha kwa umwigisha.
Inka ziwe yo zibaga ngo najye kwigisha b'umwarimu ngaho mu Rutovu. Amafaranga yaje kugura costume Bagaza ni waje kuyasaba ati yega mu nguri costume y'ukuri ndege nshagiye ni Bujumbura. Ntabaza amafaranga soneshereje Bagaza agomba kuja buka mu Bubiriki. None muntu abareyo amafaranga iwacu turafise amafaranga doyaba amafaranga barayama nshagenda kumusoneshereza ama costume y'ukuri ndege.
Amuri komine ya Rutovu icabaye n'umuryango bahuriza ko niho ku ntwaro y'iwe Jean Baptiste Bagaza yakoze ibikora inka. Bamwe bati yatwubakiye barabara.
Kaburimbi urabona kare umuntu avuye ngaha saa 8 ijoro yagera i Bujumbura isaha 2 z'ijoro. Aho waziriye kaburimbi mu isaha imwe urashobora kubura i Bujumbura. Kandi ugombye ucurarugarutse.
Umva hashyaho amajambo ya kaburimbi.
Harabaye amajambo. Ariko twarura kare wuriye isaha 8 twari tugendera mu makamyo washika i Bujumbura isaha 2 z'ijoro zitatu.
Abandi nabo bati yatumye abana bacu baje mu ishuri.
Yarabakunda ko abana bagenda ku ishuri. Abana bo mu kibano n'ukuri ngira nka bose barize. Urabona kera ko hari hakenye ababyeyi batari bafise amafaranga yo kugira abana bige ku ishuri. Mugaye yarabafashaga batangira amahera bakagenda ku ishuri. N'abahejeje amashuri abaye perezida yarabaronderera akazi.
naho ku ntwaro y'Ibaje Baptiste bagaza yigishije abantu akongera gatanga ubuzi hageze ko afata ingingo ntiyari abahunzi nk'akarero igihe afata ingingo yo gukora amustanye afite amashuri make bakuwe harimwo mukuru wenza ka Haivariste ico gihe ari mustanye wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba uyo nawe acumva ko kuwe ntiyatahura ko muri umuntu nawe yofata ingingo nk'iyo imukura
nca ndiruka bega uradukuye ngo ntanguriye kuri wewe bega nyakuba urima nk'imuka ntagira ngo njamba guverineri ati wenza ka wenda amashuri ufise akomeye ngufise amashuri anganiki baheje universite ngaba derera mu ibara ngo ntasoni wakona karenganyo bakomeye twara basitanteri 99 mu Burundi hasigaye mu sitanteri umwe w'ingozi gusa
umujyango wa Jean Baptiste bagaza barabazwa cyane nibihe urundi yuko buracamwo ahari gakijoro gijana atawufuye babeshaho ku ntura Jean Baptiste bagaza atamivyimba y'abantu yatogwa uko bukiye ko bwije mu barabara kubgabo ico gihe urundi bwarangwa n'amahoro ibikorwa n'amajambere muri komine rutovu mu ntera bururi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite ishatse kuri iyi nkuru
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
ni muze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
ishyirahamwe rigizwe n'abashinga amateka ba Waroni Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi kuri uyu wa gatatu bahaye agashimwe Petero Claver Mbonimpa wo muri APRODH ni ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi bakurikije uruhare yagize mu guteza imbere demokarasi n'agateka kazi na muntu mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema bwana Mbonimpa yavuze ko ashimishwa n'uko amahanga n'imiryango bashima akaza akorera Abarundi yatangiye avuga icyo ako gashimwe kavuze kuri we no mu kazi akora ko guharanira agateka kazi na muntu
iyo umuntu akoze igikorwa akabona abashimiye cyane cyane n'inzego nka burya zirimo na shinga amateka n'ubundi ariko byerekana yuko icyo ukora ari abikurikirana iyo wabikoze neza urahita ugashimirwa twebwe rero byadushimije cyane kuko tubona yuko icyo dukora dushimwa mbere n'abanyamahanga mu Burundi hoho twari tuzi ko abanyagihugu babishima n'abandi abari ku butegetsi bamwe bamwe nabo ariko kuko kenshi iyo dushinze icyiciro mu byo bakora nayo bindi twebwe n'agashimwe katwereka yuko icyo dukora dushimishije abanyagihugu n'amakungu abishima kuko nabo bagashimye yakoze nabi
ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ryasohoye itangazo rivuga ko ubwo bushimwe bwahawe wowe ndetse na Margarita Barankitse wahawe ishimwe ryitiriwe Aurora ngo bufise insiguro yo kongera uburyo abagomotsi kugira ngo bakomeze umugambi wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu mu Burundi ibyo mubivuga hiki bwana Pierre Claver Mbonimpa
kuko n'ubundi navuyeyo bagomba kunya ku buzima kubera kuko nagumasemerera ndabavuga ibyo bindi bibi bariko barakora bumva rero nta kuntu akinya kimwe kimeza tutakinumbera bogishima ariko yo jemisonde ubwoba umwe wese avuga ku ruhande rwiwe uko abibona mugabo umuntu burya arapwa n'ubundi nawe ngo nyine barata bariko barakurikirana ibyo bariko barakora birangireyo nabo bakore neza data bake barungi ubwo bushimi nubwo turiko turabona.
Pierre Claver Mbonimpa, mu cyumweru gishize wari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York, aho wabunanye n'abayobozi batandukanye mu muryango w'abibumbye, ndetse barimo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uwo muryango Samantha Power. Ese niki wakuye muri ibyo biganiro wagiranye n'abo bayobozi?
Twabonanye n'abagize ibihugu by'inama y'umutekano muri Nations Unies, ndetse n'ukugaho twabonanye n'Abarusiya n'abaturukira Angola. Turavugana rero ku kibazo cy'Uburundi ndetse n'abaserukira Ubufaransa muri iyo nama y'umutekano. Hanyuma mbere twabonanye n'abaserukira Ban Ki-moon, hanyuma turababwira neza ibyo Burundi byari bimeze, kuko murazi ko Ban Ki-moon yagiye mu Burundi bakamurenga ibitari byo twebwe twarabenshi mu bikorwa n'amakuru yose n'ibyemezo, kuko hariho benshi baba bareka gufata ingingo ku Burundi kubera kuko bagira ngo baronka amakuru ava hirya no hino, mugabo ayo makuru ntahunze. Twebwe twabereka ibyemezo by'ayo makuru rero nicyo gituma twite yuko mu minsi ijya ingingo y'ukwakana umutekano mu Burundi itofatwa.
Hari icyizere wahakuye cy'uko ikibazo cy'u Burundi gishobora kubonerwa umuti?
Ni ukuri icyizere nagikuye, ariko bagira bati n'Abarundi bonyine n'ibihugu bya Afurika byonyine birakwiye gufata intumbero ya mbere, hanyuma abindi bihugu by'amahanga bigakurikira. Ariko icyo tukagira tuti intumbero nziza ya mbere intumbero itata itera umudurumbanyo itata yica abantu ariyo nzira y'ibiganiro. Twebwe abo twavuganye batubwiye bati Abarundi bonyine bajye mu biganiro bafata ingingo, iyo ngingo batabafata twebwe twese tutuyishyigikira, mbere n'Abarusiya ibyo babitubwiye. Hanyuma ni ukubwira yuko hajya u Burundi ugwa mu mworero kubera kutumvikana kw'ibyo bihugu nyine.
Pierre Claver Mbonimpa, impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu, ukaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe APRODEHASHI, turagushimiye cyane kano kanyu hai radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Edirwema kuri iyi nkuru.
Mbega ukuri ko sindi kinyoma? Mbega inezo yo sindi nabi? Twarengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe? Inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera? Isango ntigutange
murika muri kirukuri.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararungitse imfashanyo ikenewe vyihutirwa igenewe abanyagihugu muri Yemen. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda, igihe uburaruko n'ubumanuko bwa Yemen vyaja hamwe bikaba Repubulika ya Yemen, ico gihugu caranzwe n'igihe kirekire c'ingwano harimwo umugumuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Ingwano ya nyuma muri ico gihugu yatanguye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze, igihe abahuti bafata ibice binini vy'igihugu batuma prezida yavuye mu matora Abed Mansur Hadi ahunga igihugu. Bisabwe na prezida Hadi, urunani ruyobowe na Arabia Saudite rwatanguye kugira ibitero vy'indege z'ingwano ku birindiro vy'abahuti. Kuba ico gihe abanyayemen imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani baravuye mu zabo, abarenga imiliyoni mirongo ibiri bakeneye imfashanyo, mu gihe imiliyoni zitandatu muri bo bakeneye imfashanyo y'ibifungurwa vyihutirwa. Kubwishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryita abana UNICEF, bivuye ku bwicanyi n'uruhagarara muri Yemen no kudashobora kugura ibidandazwa bivuye hanze y'igihugu, ibyo byarageramiye ibifungurwa n'ibitoro biza bivuye hanze y'igihugu mu byatumye abanyayemen bataronka ibintu ngendegwa ko bakeneye. Akarorero amavuriro ntafise ibikoresho n'abakozi bahagije. Kubera izomvo ishyirahamwe UNICEF rivuga ko mu kiringo cy'umwaka urangiye hafi y'abana 10,000 bari munsi y'imyaka 5 bashobora kuba barapfuye bahitanywe n'indwara abantu bashobora kwirinda nka pneumonia canke gucibwamwo. Abana nibo basinzikara kurusha abandi muri Yemen. Hafi y'abana 10,000,000 muri Yemen muri iki gihe bakeneye imfashanyo yihutigwa. Abana bagera ku 2,000,000 bashobora kugira migwa n'indwara zitera gucibwamwo mu gihe abana 300,000 bageramiwe bikomeye no gufungura nabi. Mu ntango z'ukwezi kwa kane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zitanze 139,000,000 z'amadolari y'imfashanyo shasha igenewe abanyagihugu bageramiwe n'ingwano muri Yemen no mu karere kubera iyo ngwano. Iyo mfashanyo irimo itoni 122,000 by'ibifungurwa, ibikoresho by'ubuvuzi, uburaro n'amazi meza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarishyuye neza ku ruhara muri Yemen ku bijyanye no gufasha abanyagihugu naho bitoroshe gukorera muri icyo gihugu. Zisaba ibihugu bicuditse n'ibihugu bikorana byo mu makungu gukwirikira akarorero kazo mu gufasha Yemen mu gihe icyo gihugu gikeneye cyane gufashwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Haroize Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Leta y'Uganda imesha kwizo kwaka uburenganzira bwo gukora canke ikazofunga abamenyesha makuru bazotangaza amakuru yose yamamaza ibikorwa bikorwa n'umugambwe utavuga rumwe na leta witwa FDC. Umugambwe urongowe na Kizza Besigye yari umukandida mu matora aheruka mu kwezi kwa kabiri. Aho nubibaye ejo ku munsi wa kane hari hatekanijwe umusi w'abategetsi n'abanywanyi wo mugambwe FDC aho bari bategekanije kujya mu myerekano yo gusaba ko hasubira gusuzumwa ibiharuro byavuye mu matora. Muri Nigeria naho igisirikare cya Nigeria kirwanira mu mazi camenyeje jo ku munsi wa kane ko abantu bitwaje ibirwanisho bagavye igitero ku vyuma biri mu ibahari y'ikompanyi y'abanyamerika yitwa Chevron yimbura igitoro mu ntara ya Delta. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria kirwanira mu mazi Chris Ezekobe yabwijwe rya Amerika ko atawasize ubuzima amesha ko atamakuru afise ko nimba hari byononekaye muri ivyo vyuma bihingura igitoro. Muri Kenya naho abakozi bajejwe gutabara i Nairobi muri ico gihugu baratoye uwundi muntu yarokotse mu bisigarira vy'inyubakwa yasambutse haraheze hafi y'indwi. Abantu 135 murambabarira baramaze gutabarwa, abandi batari bake irengero ryabo ntiramenyekana. Abategetsi bagabisha ko batiteze gutora abandi barokotse. Naho mu Bwongereza igisagara ca Londres gishobora kuzotwarwa mu misiri imbere n'uwamuka mu idini rya Islam. Aba ibiharuro byagaragaye ejo ku munsi wa kane byerekana ko wahoze ari umushikiranganji muri leta y'Ubwongereza yitwa Sadiq Khan ariwe ari ku isonga mu matora y'uzorongora igisagara ca Londres. Amatora ariko araba. Khan afise amamuko mu gihugu ca Pakistan. Muri Siriya barwanya leta ya Siriya bamesha ko indege zikekwa kuba iza leta canke iza Barusiya zagavye igitero ku nkambi y'impunzi iri hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Turukiya. Ico gitero cabaye nyuma y'amasaha make abategetsi b'u Rusiya n'aba leta ya Siriya bamenyesheje ko bahagaritse imirwano. Naho muri Australia umunyagihugu afise ubwenegihugu bwa Australia akekwa kuba ku rwego rwo hejuru kubinjiza abarwanyi mu rwego rw'iterabwoba mpuzamakungu muri ico gihugu cya Australia.
Urakoze Haroize Bigirimana kuri inshama cy'amakuru. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.